mbega wibaza yuko Paulo byamuhimbaye cyane kuba ari Roma akamara hafi imyaka ibiri yose n'igice aboshwe sinibaza ko byamuhimbaye nibaza yuko icari kumushimisha ari uko yari kugira umwidegembyo akajya hanze avuga ubutumwa aganira n'abandi ijambo ry'Imana ariko rero uko biri kose iby'Imana yagombye nibyo byari byiza iyo Paulo ataza kumara iyo myaka ibiri yose n'igice i Roma ntiyari kuronka uburyo bwo kwandika ibyo byete ntitubana twebwe tubifise muri Bibiliya kugira ngo dushobore kubisoma wibuke yuko inzira z'Imana atari zo nzira zacu kandi inzira zacu burya sizo nzira z'Imana uko biri kose dukuye kwizigira Imana n'imitima yacu yose maze tukareka Imana ikaganza ubugingo bwacu.